mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku isi yose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatatu isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe imiryango. Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko iciyumviro cyo gushyiraho uwo munsi mu 1993 cyari gishingiye yuko ahanini yashaka uburyo bwo kumvikanisha ibibazo bitandukanye byibasira imiryango ariko ntibivugwe. Muri ibyo bibazo harimo iby'ubutunzi mu miryango, kwiteza imbere umwese bwitaciwe nk'ugize umuryango kanaka biciye mu kuja ku ntebe y'ishure kuri bose no gutera agacumu ku bumwe mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango kububakanye. Ku ruhande rw'ishami rya ONU naho gita abapfasoni ONU Femme basanga iryo terambere n'ubutunzi mu miryango bidashoboka igihe cyose umupfasoni n'umwigeme batazoba barafata akazoza kabo mu minwe, haba mu kuminuza amashure canke gukora ubuzi bubatuma batama bazera inze kwa shinga ntayi babo canke ku bavyeyi babo mu gihe batarubaka izabo. Ivyigwa bitandukanye birerekana ko ako kamo abigeme n'abapfasoni bariko barakitabira mu bihugu bitandukanye vya Afrika ku buryo n'imyaka yo kubaka iterayegera imbere ugeranije na kera, kuko babanza kwihatira kuvyigwa no kurondera ubuzi imbere yo kubaka izabo. Mu gihe abaganga bemeza ko hari imyaka ubundi umuntu atarakwiye kurenza atararonka ikibondo, ni mu gihe acifuza. Ivyigwa birerekana ko muri rusangi kubigeme batanu baminuje batatu muri bo ubu bubaka bari mu myaka 35 bivuye ko uko gushaka kwiteza imbere vyumvikana ko ikibondo bakironka begereje 37. Mbega none burya ni yahe myaka myiza yo kurondoka yo kuronka ikibondo kuvyara, haba kumwigeme canke kumushinga nahe? Koko iyo umwigeme atevye kwibaruka hari ikibazo bishobora gutera haba kuri we canke kubibondo vyiwe. Utwo tubazo nitwo duca irya nino mu kiganiro muri Isanga 13 mumenyereye ko gishimikira kukungene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Muganga twatumiriye ni muganga Gabriel Nahayo yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka no gukurikirana abakenyezi bubyungenze. Dr Nahayo akaba arangura imirimo yiwe muri Clinique César iherereye mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Mwakoze kutwitaba muganga Gabriel Nahayo, ikaze muri Isanga dusangira iki yako.
Murakoze cyane namwe mwakoze cyane kudutumira.
Ego, akabazo ka mbere by'ukuri hari imyaka myiza yo kwibaruka haba ku bapfasoni haba no kwashinga nta.
Ego, iyo myaka cyane cyane ku bapfasoni bavuga yuko ari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40. Mugabo rero no kubashinga ntahe iyo myaka irabaho, ariko hoho birashobora birakunda gushika imyaka iteye imbere nko gushika mu myaka 70 birashobora gukunda, ariko rero naho nyine bigenda bigabanuka. Ibyo bahera ko rero ku bantu b'abapfasoni nuko urabona nibo basama imbanyi bagaheza bagatunga umwana mu mbanyi yabo amezi 9 imbere yuko asohoka. Iyo rero bariko barakura haba gusama imbanyi haba gutwara iyo mbanyi gushika aho umwana avuka byose birashobora gukuvamwo ingorane. Akaba icyo gituma kwa muganga bavuga yuko ibyiza ubishoboye iyo byara imbere yaho.
Hanyuma tu uri nko ku mufaso ni muvuze ati ni hagati y'imyaka 20 na 40 tukaba mu vyigwa bitandukanye biboneka ko ico bita menopause no kuvuga hamwe umuntu atakironka umwana biza nko myaka 45 ni kubera iki none iyo myaka iba myiza kandi menopause itaragera
ego menopause ni za ku myaka 45 mu bisanzwe umwaka uri hagati bavuga yuko umufaso ni abatabishobora kubyara ni myaka 50 n'umwe hanyuma rero impande y'iyo myaka hariho imyaka ijya no hino bavuga bati gushika ngaha birashoboka abantu ho gushika ku myaka 55 cyangwa gushika mu myaka 45 uhagatiye uwo mwaka wa 50 aho rero ni kuvuga yuko byitwa ko bidashoboka mu bisanzwe mu bintu byo kurondoka uvuze ngo ntibishoboka uri kuri henda kenshi tuvuga yuko bimeze nk'ibidashoboka kuko nta kidashoboka na kimwe
hanyuma
rero bavuga yuko nagomba mbandanye nisha kibazo mwarimu mwambagije
ego tugakwijambo
mbuga muti mbega ko umuntu aba none atarashikira iyo myaka ni kuki bavuga bati uyu muntu yovyara imbere umuntu yovyara imbere kubera urenganya imyaka 40 ari ingwara nyinshi usanga zitanguye gufata abantu ari izingwara z'ivumbuka ry'amaraso bita hypertension izingwara za diabete dusha ziba nyinshi basanga ariho n'ibindi bintu by'imigenzo yo kunywa inzoga kunywa itabi usanga byaduze cyane umuntu ageze muri iyo myaka mbere asamye imbanyi igahujana n'izo ndwara ugasanga biravuyemo ingorane kandi rero niyo mu gusama hari abamwe ingorane kubera imbuto z'ibindi byazi kimeze neza nk'uko zahora zimeze kera ugasanga ko havamo umwana adakomeye biragwira cyane kurusha iyo asamye imbanyi hakiri kare rero birashobora kuva yego umwana afise adafite ibikwiye bagisanga nk'inda ikivayo cyangwa ugasanga mbere umwana avutse adafite ibikwiye wasanga afite rero afite imitwe ibiri cyangwa atagira umutwe afite amaboko afitanye ibintu mwe n'ibyo bayavuga ko bafite malformation no kuvuga ko bafite ubumuga ku mubiri bakivuka ubwo bumuga bavukana ku mubiri
murakoze cyane turaza kubigaruka ku izo ngaruka tuzijemo mu mizi ariko ndabona ari benshi bashaka kugira ico babajije reka abari bo duha kanya wa mbere duse ku murongo wa telefoni Emmanuel Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika ego aho uherereye ni he
mu majyepfo y'u Rwanda Inyanza
duga ku ijambo
bo n'ikibazo nashakaga kubaza nibaza nk'ese kuba iyo nk'iyo myaka umuntu yafatiriyemo bifitanye isano no kuba nk'umwana yavuka wenda ubona nk'ubwonko bwe budakora neza ugasanga nk'ingingo ze zifite ikibazo mbese ikibazo ni uko umuntu aba amubyaye nyine ari mu iyo myaka nge ndumva ako kabazo
urakoze cyane Emmanuel ubwire
nabwo nkaba nibaza ntese ko hari abantu ubona babyara ari abasore ubona bafite amaraso akiri mashya akiri mazima ukabona havutsemo nk'ibibazo nk'ibyo byo byaba byatewe n'iki
urakoze Emmanuel ubwire umunsi mwiza
ego murakoze
ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika hari mu Rwanda
yego yakoze cyane ikibazo kizwi kandi cyiza cyane uko tuba twavuze yuko umwana ashobora kuvuka atameze neza ko mbura afise ibihimba bimeze nabi cyangwa bidakora neza ko bishika ku muntu yabyaye afise iyo myaka ashobora ko bidashikira abandi birabashikira cyane n'ababyeyi bakiri bato cyane mbere n'imyaka n'imbere y'imyaka ya 20 murazi naho nyine mbere yuko batabihimiriza ko abantu bavyara batarakwiza imyaka 20 kubera usanga umubiri wabo utarakura naho nyine akatamo ingora ariko ibyo bivyo twarimwo n'umuntu rero abyaye akiri muto ibyo bintu birashobora kumushikira birashobora kumushikira ariko ibiharuro biduga uko imyaka iduze kubera imbuto afise ziba zimaze imyaka myinshi mu mubiri ugasanga hari ibintu byahindutse muri ya mpamba kamere biri mu mbuto ziwe ni ukuvuga rero ko ibiharuro biduga bikaba kenshi kurusha ariko n'iyabyaye hakiri kare birashoboka kubishika
murakoze cyane rwose turase na Asmani ku yundi murongo wa telefoni Asmani ikaze Asmani uratwumva Asmani turi kumwe Asmani, ukura twumva?
ndabumba
ego aho herere hama uduge kwijamba kabazo kawe canke interano kwa muganga Gabriel Nahayo
akabazo je narinjise kabe narinjise jewe kwikiganiro cyane nabonye no kuvuga mugore kugira byare ajya mu mihango y'imyaka nk'itatu n'igice
haheze imyaka itatu n'igice ushatse kuvuga iki kwaje mu mihango haheze imyaka itatu n'igice
ni kuvuga nuko nabonye nyogani ucanye uhanditse ngo mugihe ute useba kuronka umwana ngo ginoza utanga ntuzo ya nimero hama mu gatelefone nico nashaka kubaza
ngira ushaka kuba wabi baza akabazo kawe twumve ko kajanye n'ibyo turimo
ikibazo nashaka kubaza icyo byo babivako ikintu byo babivako kugira ajyo mihango mwico giye kwera mbono mwanga abateba kubyaha
asimanura twihanganira kuko numva umengani wakurikiye ibyo turimo ntitwigeze tubwiye ibintu by'abantu bateba kuja mu mihango kandi ngira ngo muganga arabicisha ko akwishure yihuta nta muntu ashobora kuja mu mihango inyuma y'imyaka itatu n'igice ngira ngo ari kuri bwa buryo bwo gutandukanya imbyaro muganga
niko nibaza yuko ikibazo basimana afise ari ikibazo cy'uko umufasoni aba yateze gusama icyo nacyo ni ikibazo biterwa n'ibintu bitari bike yegereye muganga bamurabira igituma uwo mufasoni we yateze gusubira mu mihango no mu gusaba
ego asimani uratahukiwe inyishuronse
ndatahukiwe
urakoze cyane
namwe muragize neza
kugira umunsi mwiza none gamugamwe muganga kuri bimwe mwatubwira by'igituma ico kibondo ciwa kironse muri ya myaka imaze kurenga 40 hari ingorane mwatubwiye nk'indwara zitandukanye muratubwira kandi nk'ingene abandi usanga bafata ivyo kunywa tutabica nk'iki hanyuma kuri uyo nawe udasanga afise indwara ntanwe iyo inzonzoga nyinshi hari kibazo agira
oya so kuvuga yuko abandi bose abantu bose bagira ikibazo no kuvuga gusa yuko harimo abantu benshi bagira ikibazo kurusha iba byayihakikare uko ivyo nibyo kwa muganga tuvuga nta muntu avuga yuko abantu bose babyaye bagiye bakwiza imyaka 40 cyangwa bayirengeje bateze kugira ingorane ariho n'ababyara bafite 50 ugasanga basaye umwana akomeye mugabo rero ibyo bibagake kurusha iyo umuntu abyaye hakikare kandi izo nda zitera ingorane nekurusha iyo umuntu azayihabye
yego murakoze cyane sibomana nawe turi kumwe uhererehe sibomana
bo je nagomba kubaza none ikibazo nari nashaje kubaza n'ikibazo kivuga ati none mu gihe uba ufite imyaka 20 wemere kuba wabyara
kuba wemerewe kwemeregwa ushatse kuvuga mu mategeko ntituri mu vy'amategeko no munsi ariko sibomana turi ahubwo mu vyerekeye umubiri w'umuntu kugenda urakora mu myaka itandukanye muganga yavuze yuko bari munsi y'imyaka 20 akenshi usanga iyo bibarutse kuri iyo myaka bitabagendekera neza urako tugira umunsi mwiza yego ugira umunsi mwiza yego muganga imisemburo ari byo twita ama hormone kubafasoni ahanini agenda aragabanuka uko imyaka igenda iratera imbere muducire ku masonga ibyo bari nk'iya
yego igenda iragabanuka kubera ama hormone si yose agenda aragabanuka ari agenda araduga kubera umufasoni dufashe ama hormone araba ingene umubiri wiwe ukora mu bihimba by'irondoka hariho ibiva mu mutwe biza gukoresha tujya duhimba tw'umubiri dukora imbuto muri mu nda hepfo hanyuma utwo duhimba tw'umubiri turi mu nda natwo tujya dukora imbuto ziva mu mwana tukaba turimo uduce twinshi tuheza tugakura tukaba urubuto ruva mu mwana utwo duce iyo umuntu akivuka yageze kuvuka aba afise ibihumbi 800 hanyuma rero amaze kugera mu bigero akajya harasha kamwe kazamo urubuto rushobora kuva mu mwana muri adizi nyinshi ziko zitava mu mwana iyo rero ariko aregereza hajya ihagarara cyo kuvuga yuko izo mbuto zose ziba zarakoze ziraheza ugasanga zatisutse zikimeze neza kubera zimaze iminsi myinshi uko gukituka rero kugutuma zitangura kuja zirakora nabi kuko urukora neza ni rumwe ku kwezi haja ntoze ama hormone mu fasa n'abafisi akoresha umubiri wiwe ukwezi kose akogwa n'urubuto rumwe kuko izindi ziba zirindiriye yuko zishikirwa nazo hariho rero zidashikirwa ugasanga ziriko zirapfa kubera zabaye nabi nka kurya nk'ikintu umuntu atari funguye hakiri kare usanga kiriko kiyononekara yego muri icyo gihe rero nica zitangura gukora umuti arya amahormone make ngeyi ugasanga rero uko zigabanuka niko mu mutwe kubera mu mutwe ntihamenya yuko ziriko ziragabanuka aho hagira hati biriko birakora nabi reka ahubwo turushirizeho gusaba iyo mu mutwe bijya kurondera yuko hariya pfo munda byakora neza bica biduga ibyo bituma navuze nti hari ibiduga hakabantu bimanuka
yego
bimanuka rero bikora nabi rero nibigeze biri hariya pfo mu mavere hajya bita mu mavere hazi imbuto z'abafashoni usanga ziriko zirata igihe ugasigaje zitangura guhuza zirakora nabi zigakora urubuto rimwe rimwe ahandi ntirushe rugapfira mu nzira ugasanga mbere na hormone zikora n'inkeyi zigasha zigabanuka rero umuntu abitinya arabona yuko umuntu aba ariko aregereza bijya byo guca
none ga muganga nk'iyo ico gihe ivyo biriko biraba urubuto ntirushe canke rugapfira mu nzira umufasa ni hari ibimenyetso agira muri we haba kuvyerekana amagara yiwe akumva ati ndababara mu nda canke bigenda gutara aravyumvamo
aramara iminsi atana kimwe yumva atana kimwe kiba ariko bimaze gukomera bikaba byinshi no kuvuga ko navuze nti hari aho ruhira mu nzira cyangwa ntirushe nibwo bigera iyo rusha ngo rusohoke mugabo rimwe rimwe ukajibona rumwe rurashoboye gukura rugashyika iyo rusha hanyuma rugaheza rukavamwo rugashobora no kuvamwo umwana icyo bituma mbere y'umuntu ariko arakura umusama bica bigorana kubera uko kwezi kuje ntashobora kuronka urubuto uwo musatsi ariko rimwe rimwe ruraboneka rimwe rimwe rukuze rugashobora kuvamwo urubuto ruhiye rero nibyo bisigura yuko izo mbuto zimeze nabi zikora hormone nk'iyi
yego turafise Innocent ku yindi murongo wa telefone Innocent nawe wikaze
murakoze cyane
uherereye
merereye Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
nakabazo canke intererano kuri muganga Gabriel Nahaye
murakoze kandi mbanje kuramutsa n'umutumirwa
arabumva
ndabaramukije cyane
murakoze nari mfite ikibazo none ko umwana w'umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 15 w'umukobwa ashobora kubyara wenda akiri mutoya hari ingaruka yaba afite mbese mu myaka iri imbere ku buryo hari ikibazo yazagira mbese cyaba giturutse kuba yaba abyaye akiri mutoya ese hakugwa iki kugira ngo wenda abe yakwirinda izo ngaruka kuko hari abana benshi babyara bakiri batoya ariko ugasanga ntibakurikiranywe ku buryo wenda izo ngaruka babona uko bazirinda urakoze
cyane Innocent ngira umunsi mwiza
yego kuri twese
yego muganga muri umusaka bazo ka Innocent mu Rwanda
yego nabyumvise yego yabajije ati mbega umuntu abyaye akiri mutoyi ingorane agira n'izi
ingorane
nyinshi
yego
ingorane agira ziba zivuye muri icyo gihe nyine urumva arashobora gupfa ubwa mbere hoho umwana wiwe arashobora gupfira mu nda arashobora kugira bijya byivumbu kajya amaraso kurusha abandi birashobora kumugora kubyara kubera amagufa aba atarakomera n'inzira umwana acamwo ngo ikwire arashobora ntukononekara mu kubyara ugasanga ibyimba birondoka biramerewe nabi bumva muri ibyo navuze rero ibishobora kuba akifise iyo yakuze n'ibyo biravuye yuko aba yononekaye nk'ibyimba birondoka cyangwa kumbura ugasanga bategereje kumubaga kugira byare kubera inzira y'umwana itabonetse itarakwira ibyo n'ibintu bishobora kumukurikirana n'iyo yakuze ugasanga aracyabifise ariko rero ibyo ntibibuza yuko abana bamwe bamwe nawe batababishaka cyangwa n'ababyeyi batabishaka usanga babyara ndabico nibaza ko ari kimwe kibazo ari muri iki kiganiro
kitamikino kiganiro hama kubyerekeye naho iyo misembutsa ariyo ma hormone uvyayi hakiri kare wewe hari ico biheza bikazohindura muri kazoza
cyane ntacho
bihindura
cyo none na gatoyi kuko bijya sibintu biva kiriye kugene wabayeho ibintu biza kugene umubiri wawe watigwe kugasera
murakoze cyane
twese neza murazi yuko hari abantu murazi ko hari abantu basaza kare akaba n'abasaza ate bijya byo byose birashobora guhinduka uravye ku muntu nico gituma abavuze mbere nabijya byuko umuntu aca ari ni kuva ku myaka 45 gushika kuri 55 ariko benshi bakaba ku mwaka wa 51 umva rero n'ibintu bifata imyaka itari mike imyaka 10 bigahinduka ku muntu bivuye ku mubiri wiwe ingene wateguwe mugabo ntibiva ku kwene yabayeho uretse yuko ibintu bimwe bimwe nk'iyo umubiri wabononye nabijya byayo umutwe amasabi n'iki ira konona imbuto zawe zikononekara kuko zari kononekara ugasanga mbere ushyirwa mu gushikaja uca hakiri kare byari kumara iyindi myaka
murakoze cyane gose Nestor nawe we turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze dusangira ikiyago
ego murakoze cyane
aho uherereye hama uduge ku ijambo
ego sindi ko no subira mu mwitondo
ne twavuze kuri Nestor ego
hama kuri cyo bibazo numva kuri ko mubaza no kuri ndabona muri rusange yahangayikishije abantu benshi cyane cyane nko mu gihugu cyacu ndimwo aha mu Burundi ndabirase abana bari kubabyara bakiri bato cyane ari abanyeshuri basanga umwana w'imyaka 13-14 karatwaje arabyaye kandi ugasanga agiye kubyara mu muryango iwabo atakubifashe kandi nta n'uko biri bugende hari n'igihe ishika bakanamwirukana mu muryango ugasanga agiye kubaho nabi kuko rero hapfa izo ngaruka zo kwirukana mu muryango cyangwa gupfa nabi mu muryango cyangwa kwirukana mu muryango nawe niyo n'ubwiwe arashobora kugira ingorane z'amagara mu byo dukurikiranira hafi cyane hagira izo ngorane ugasanga umwana aramubyaye arakomeye arabaye umugabo ugasanga umwana abaye hari mubi mu buzima bubi mu buzima bw'ubukene nyine mu buzima bw'umuntu nyine watagira ikimukurikirana ariko jewe ubwanje simbona icokogwa sinzi ibiganiro tutatumumviriza ni cyose tubabona ku izi mbuga zacu zanyu zacu ariko za Facebook n'izindi mbuga turabona impanuro nyinshi tuzubwira ko ariko izo mpanuro ndabona nta kinini zifasha ahubwo gusa impanuro zanyu zimwe zimwe zokora ariko mubandariza ariko mufasha kugira ngo mujye muratubwira byinshi ku bijyanye n'ibi bintu by'irondoka mugahanura cyane cyane abantu b'abana bakamenya ibyimbo byo kubyara n'ibirungo byo kutabyara
murakoze cyane rwose urakoze Nestor ego tuzokomeza ko ikiganiro muri isanga misi yose ya gatatu dushimikira kuzerekeye amagara yacu kandi turashimiye cyane gose muganga Gabriel nahayo turi kumwe atwihebera kenshi none umunsi yarafise imuguye mugaravuga ati reka mfata aka kanya nze tuyage nabo banyagihugu nishoye kutubazo twabo dutandukanye none hama kandi kabazuga muganga nko muri bino bihugu biteye imbere hariho abavuga ati ndiko ndaja mu buzi butandukanye ndumwigeme ayo magiyanje hako azodarapfa ubusa uko imyaka yigiye imbere reka mpitemo kuyabikisha hamanina yakenera mzinda ya tori ivyo vyovyo iyo umuntu abikije magi akagaruka bakamushiramwo muradusigura ingene bikora hama mutubwire nimba uyo mwana aza kuvuka nawe atakibazaza kugira
yego ndabizi ko bikogwa hariho naho babikora mbere kubera umuntu agwaye indwara bagakenera kumuha imiti cyangwa kumuha ibyamishwarara nk'iyo bagwaye amakanseri ugasanga imbuto bateza kuzibika kugira ngo zizoboneke kubera murazi yuko bijya bigize cyangwa bamuha imiti ikomeye izo mbuto ziwe zica zihera cyangwa zikagenda ndazi rero yuko n'abandi hari abazibika basigaye nzo zikoresha niyo nakenera kwibaruka ibyo rero birafasha yuko imbuto aba zifise kuko nababari yuko abandi iyo bazikomeje mu mubiri hari aho bashika igihe ugasanga izo mbuto zononekaye baca bazifata rero hakiri kare bakazibika ahantu zononekaye mu bintu bikanyisha ziguma uko zari zimeze kwa kundi uwo muntu rero icyaba yungutse ni ukuronka urubuto rumeze neza cyane rumeze nk'uko rwari rumeze afite imyaka 25 kuri imyaka 25 naho twavuze kuva kuri 20 imyaka 25 niyo myaka myiza ya mbere yo kwibaruka
yego
bafashe rugo rugo tubakarubika icyo gihe rugo marume neza agahenze rero ba aronse umukase ni aronse umugabo kubera hariho nabazibika kuko bagira basize ubu ngomba kubandi biraho kunkora akazi kanje hanyuma niyo naronka umugabo cyangwa nkaronka uwo duhuza dushobora kubyarana umwana nzoheza ndafata icyo cyumviro ndabikora iyo rero barahita bagasubira bagasha kurondera rwa rubuto aho barushinguye bagashyira hamwe n'imbuto z'umugabo nka kujya bagiza ku bantu bigora kwibaruka bagashya baronka irigi riri mu mwana bagahita bakabisubiza mu gitereko kujya nyine bagira ku bandi hanyuma rigakura urumva rero bahasigaye ingorane ni uko usanga umubiri wiwe nawo utagumye umeze nk'umwana nk'umukobwa w'imyaka 25 ari byahindutse waruye nk'imitsi ifara amaraso mu gitereko umubiri wiwe iyo ni bumeze amagara yiwe nyine rusa muri rusange aba yarahindutse ariko rero ibyerekeye urubuto urubuto ruba rumeze neza kandi umwana amuronka ameze neza aba hasigaye yuko abaganga bacunga amagara yiwe uko ameze kugira ntagire ingorane yuko umuntu akura ariko ingorane zishobora kuboneka ariko rero ziboneka iminsi yose
hanyuma ayo magi uko amara y'umwanya munini abitswe kuko ashobora kuvuga ati nkumbure jewe nimba nifite imyaka 25 ikanda yabike nze ndayatore ngeze kuri 35 canke 30 ubwo uko ateba yo siko ubwo uko ateba siko ataka noveraga muganga
oya ntiyo none karakuba yabika ahantu watonone nagasoza
hamubwo buhinga burahari mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi no mu Rwanda
oya mu Burundi ntibirashika ibihugu biteye imbere rwose mu bintu by'ubuvuzi niho usanga bayishyize kuko bisaba yuko hariho nk'ikintu gitoyi umuntu yiyumviriye ugarutse mu Burundi ariho ubona cyangwa muri ibi bihugu bindi kino nawe nyine birashika muri Afurika kenshi yose birashika kubona yuko umuyagankuba ucika ngira ngo nkamweze muri iyo muramaze kubona yuko umuyagankuba ucika gake cyane uzanga utaka ibyiyumvira no kubyiyumvira ndumva rero ubise nk'ayo mali ahantu umuyagankuba ugacika cyabingorane n'ibyo rero twebwe byo tugora rwose uretse yuko n'izo mashini umuntu ashyira ahantu ntaje subire no kujya no kuraba akazoraba kubera nyine abyo kurondera mu bubiri kubikura ndumva twebwe ubwo buhinga bwo tugora ubu kandi ntibwo kugora kubera ubuzi buhinga mu mutwe iwawe kugora kubera muri rusange mu bihugu wowe udashobora kubigira kubera nturonka abandi bagufasha kubitora uronka uzibika kubazi nka ahantu gihameze nko muri banki hakurya babika muri kofe nyine ukabika ugasanga barabitse ibintu muri ntibati ntibinatanu ujya kuraba biguma ngaho twebwe ntibishobora gushoboka kuko ariko ubuhinga bwo kubikoresha n'imboga hajya bazitora bagasha bazikoresha ubwo burashoboka nko mu Rwanda bwaratanguye kandi no mu Burundi nibadava mu misi abazatanguye
murakoze cyane turaza kugaruka kuri ibyo by'ayo magi mugabo tubanze twakire abandi duse ku murongo Betty ikadze
murakoze
uherehe ga Betty
kimba imuyinga
urakoze cyane ko uri umupfasoni turagiye guyo turonsa abapfasoni mu kiganiro kandi na Adeline turamufise nawe ugume ku murongo ntunze kugenda Betty akabazo kawe kuri muganga
akabazo
yego
akabazo nako umwana wanje arakwai afite indwara yakwai yo mu nda nawe yarashe gukira namuhaye imiti igira izi rero tumwumva agumakirwa mu cyane
n'umwana waronse ufite imyaka ingahe kuko uno munsi turiko turavuga ku byerekeye kuronka abana umuntu afite imyaka yigeye imbere
naramurose mfise ben
sa
ifite imyaka 20
ukibaza ko byaba bifitanye isano niyo myaka wamuronkeye ko cyane
sa
ukibaza ko ari isano byaba bifitaniye niyo myaka wamuronkeye ko guma kumuru uti kuko
ati kuko iminsi namubyariye ko nyene yari mwavuze yuko umwana agira ingorane ugize umubyaye harembye yewe nanjye urumva byarashyize nyene haracya ko iminsi itari
Betty mu kuvuga iminsi yarenze twashatse kuvuga imyaka yegeye imbere ariko reka ko muganga turi kumwe ku murongo agira akajambo akubariye muganga uraza kutwihangana ariho tubazo tugaruka ko mu Burundi murazi ko FM zacu bazitwambuye ntibarazi tusubiza ariho tubazo tugaruka rimwe na rimwe reka tukugumane ku murongo Beti muganga agira akajambo akubwiye
sawa yego niba ndibaza yuko ibi avuga yuko hashiriye umwana karavuka ari njya imbani birenza ku iminsi ugasanga mbere hari aho bavuga ko yarengeje iminsi ayirengeje ko kubera atabaye azi aho yayisamiye mugabo birashoboka ko arenga ku iminsi akarenga ko nk'amayinga abiri rero nta na kimwe bizaba bituma ku mwana ntabiri ingorane ibi by'uwo mwana wa Beti agira acibwamwo kenshi usanga biva ku micafu ushyikira umwana cyane cyane nk'iyo atanguye kwavura ugasanga hari ibintu by'indoro afungura cyangwa ugasanga umuntu yamugaburiye hari ibintu yamugaburiye biri
kuyobora
rero agiye kwa muganga ahamwegereye arashobora kumuha impanuro akamubwira ingene yabigenza mbere akamuvura kuko imiti ivura ibyo kenshi sijya miti abantu bakunda kugura iyo bobo bibajije ikintu umuntu arwaye bamuhaye inzoka cyangwa yamuhaye ibirya by'amasiyosike umwana ashakira kuko siyo ingorane ntibaye ingorane nyinshi aragenda rero bamuhayegereye muganga azo bari hasi abaze kubivura azo bivura kandi ndahitatambere
yego Beti watomokewe
na
byombi urakoze cyane ugira umunsi mwiza muhinga kandi uzoruturongira gatelefone kawe tuguhamagare mu biganiro bitandukanye
Ego
muganga murakoze cyane ku muco muhaye Beti naho twumva ibyo yavuze bitari bijanye cyane n'ibyo turiko turavuga ariko ijwi rya Amerika turashaka ko abapfasoni baza bararonkye ijambo cyo gituma niyo batubajije dufise umuganga ashobora kwishura ikibazo cyacu cyo cyose duca tumuhakanya kabishura Adeline nawe wikadze
Ego murakoze
uherereye
Nje ndi mu gihugu cya Mozambique
Mozambique yaravugwa make
Mozambique na mahoro gusara imyuzi ya amazi n'uruhuhusi n'ibigwara nyene biguma vyaduka makorera malaria ibintu yenizi
biracakomeje
biracakomeje ubure n'ingwara za cyeye zivyuka kubera ubucafu uva muri ayo mazi biki ni ibintu nyene bitameze neza
nuko rero twagutumiriye muganga Gabriel Nahaye ariko arasubiza ibibazo kubyerekeye kuronka umwana ku myaka yegeye imbere yadusiguriye ko yegeye imbere ari hejuru ya 40 duga ku ijambo
Sawa, jewe nitu kimyaka 39. Meruka kwibaruka umwana. Ariko rero naragize ikibazo biteye ubwoba. Kuva mbyara uwo mwana nagumye mva amaraso menshi. Kuburyo mpakwa gupfa nguma nonda ndivuza nga muri Mozambique biranka bancisha mu maradiyo bangira ibiki byose urabizi nyine by'aba mama ukuntu abajenekologe baguma bita abagore. Narababaye cyane ebana ndamerwa nabigosa amaraso biranka kabisa barambaza warakoze planning ndabwira narayikoze ariko subu nari nkiri mu Burundi byarananiranye mu buryo bwo kwa muganga n'ukuri ntabakoresha dokotera bari karanyumva byarananiranye bansuzuma barabakono basise kansere yo mu gitereko barabura njye ndamerwa nabi nyine ndonda ndagera ku munota wa nyuma kabisa baganga aravuga ati turananiwe n'ikibazo cyawe ariko imiti naguma mfata wapi biranga barankurikiranye vraiment ntibacitse intege barankurikiranye ariko birabananira munyuma nanjye bamaze kunsezerera naragumye muhira abantu babene gihugu bino nyene bavuga ati ibi bintu hari gihe no mu mico ngaha biba ku bagore bo ngaha kwa muganga bikabananira nsamfata umunsi w'ikirundi wiki gihugu nyene imiti y'ikirundi ni imiti y'iki gihugu cya Mozambique nyene yo mu ishyamba imiti ndawufashindwi uwo muti n'ukuri ntakubesha amaraso yaciye ahagarara kera ndavuga none gaheme byari biki gusa hari ikintu cyamvuyemo nk'igikoko
igikoko gisa gute ga
igikoko cera kintu cera ntazi caricho kinyogomba nyene kintu kinini maze gufata uwo muti w'ikirundi ngira nico cyangwa munda kuko naguma amaraso yaguma ava menshi n'isi yose namana cortex nari mbabaye cyane vraiment nize nagomba muganga mfashe ambarire kuko bisubiye gushika ukuntu no kwifata sino kwizera cyane iyo miti y'ikirundi sikishora kuyizera cyane kuko abaganga bariho abadokotere bariho abaspecialiste bariho ariko kubwa kino gihugu vraiment zibintu zyo kwa muganga ibi ingwara yanje ndaho kwa muganga yarananiranye
urakoze cyane
ikibazo cyanje narinse
ego Adeline ugume ku murongo kumbure muganga akwishure hama ngira ngo ego muganga ijambo ni gwanye
ego biragoye kwishura ikibazo mwe n'icyo
ego
umuntu aba ariko arasigura ngene yagwaye wewe utamubonye utazi aho yivuje ariho kubera yuko ndabyumva ategeze kuba ari ikimanyo cha kingo vyitasigaye munda hanyuma akaheza akaguma aribwa akongera akaguma ava amaraso mu nyuma kigaheze kikabaye kuko nta kindi si kintu cy'igikoko ni kimanyo cy'ingo vyitavuye cavuga kigomba kwera ngo ndabyumva nari natangwa kubyumvira ariko aravuga ingene byagenze ibintu gusa byo tangaza akaba ari nacyo gituma mbere navuga ni kuvuga ibintu utabonye utazi no kwivuga yero yo kujya ari byo ningene ahantu hari abaganga bajya babyaza bakurikira abafashion batoshobora kwiyumvira icyo kintu je nibaza yuko ashobora kuba ari nk'ibintu biva ku ngorane z'ururimi cyangwa ugasanga yagiye kwigurira bitoyi ahantu usanga badafite ubwo bumenyi cyangwa badafite ibyuma byo gupima mbere kuko nagiye urumva tutari kumwe natangwa kwiyumvira ko byari ibyo yuko hariho ikintu cyasigaye munda kuko ibyo biraba birashika kenshi ugasanga ingovyi umubyeyi yabyaye hariho igice gisigaye ibyo rero nta na gatoyi bihere ntasano bifite na gatoyi n'imyaka yiwe mirongo itatu n'icyenda nk'uko yabivuze ntacyo bihuriye ko na gatoyi ni ibintu bishika naho umuntu aba yabyaye akiri muto n'aba akuze nicyo kimwe nacyo gituma mbere umuntu ahejeje kwakira umubyeyi ateza gusuzuma yuko ingobyi yavuyeyo yose
yego Adeline urasobanukiwe
si ndabumva
urasobanukiwe n'inyishu muganga guhaye
ahubwo rero ndabitoye ibyo bari byo kubera mu kwibaruka jewe naragize ikibazo nariye epfo nyine reka ndabivuge kuko byarambaye ko
yego kandi
naragize ikibazo ndatabuka baranshona indani bavuga ngo koro yanjye yatabutse urumva narabyaye neza ariko naragize ikibazo baranshona vraiment ndamara iminsi nyine ndi mu bitaro cyangwa umubyeyi yibaruka agacata oya narabyaye neza ndaguma nk'indwi ziri mu bitaro uko baranshonye baravuga ati koro y'uyu mumama yagize ikibazo bishobora gushika rero ko iyo ngobyi vraiment ndabyemeye n'ibyo yoba hari ikintu cyasigaye indani hama nanjye binzanira ingaruka kubera kandi abaganga urabizi bose si bose baragenda basumbasumbana ivyo ndabizi kandi ndabyizeye bagenda basumbasumbana yego baranyitaye ariko ikibazo cyo kugira bansuzume bagira iki ivyo ntibanabyibaza ko ingobyi yoba yanasigaye munda ahubwo rero ko icyo kintu cyakorotse ingobyi vraiment yakorotse yari yasigaye munda ndabyemeye ibyo
urakoze cyane Adeline urumva rero ko ataho bisaniye n'imyaka wibarukiye ko yego urakoze cyane muri Mozambique abafaso ni baho turabakeneye cyane muzuze muri itabiri ibibazo byacu ibiganiro byacu
naragushimiye rwose na mwebwe mwese ndabakengurukiye
kubona
mwanyitayeho mukanyumviriza murakoze cyane
urakoze cyane rwose Adeline ugire umunsi mwiza muri Mozambique
hanyuma Adeline wavuze uti mbega usubiyeyo byogenda gute usubiyeyo no kugenda kwivuza nyine ukabyarira mu ivuriro kandi izoje mu ivuriro rikomeye kurumva yuko n'ibitegemeye n'ubunjiro
bw'ibitegemeye
yego kugwinjira kw'igitereko rwakomeretse urashobora kugira ingorane zisumba zijya ugasanga mbere bisabwe yuko bagira bijya bya sezariye n'umwanya w'umwana bamucisha hejuru mu rubavu
mbega
ndagira kontrole vuba ndogenda subirane nabo ndababaze numve
mbega Adeline nimba
ndi mu gitereko ndiko ndumva ububabare ndiko ndumva ububabare vraiment guma numva ububabare mu gitereko amusi umukondo nguma numva ububabare ntazi kandi ko ndajya mu maregre muri no minsi arakama hakaguma haza utundi duke tuguma tujojote
urumva ko muganga akubwiye ko kwituraho wari warituriye bakakuraba
ego
hama nimba atari banga haheze igihe kingana gutronse ico kibondo
umwana amaze umwaka n'amezi ane
urakoze cyane ndaza kugaruka ukabaza mbaza muganga ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze kunyumviriza
ego okelo ikaze na wewe okelo ego ahuherere hamuduge ku ijambo
ndi mu majyaruguru ya Uganda district ya Pade akabazo narifite nashaka kubaza ese kubera icyo keshi aba cyane cyane abategarugori ntabwo bajya bizera imiti ya kizungu cyane mu gihe cyo kubyara kubera ko akenshi ndabivuga mu gace ndimo cyangwa ntuye akenshi usanga abagore benshi iyo bagiye kubyara ntabwo babyarira kwa muganga ntabwo bitabira ibyo kubyarira kwa muganga hariho bamwe twigeze kuganiraho bambwira ko impamvu batajya bihutira kubyarira kwa muganga ngo imiti yabo irabarwaza cyane ntabwo bayizera ahubwo ugasanga bariyahirira ibya gakondo bakaba bati adufasha cyane kuruta ibya kizungu ndagira ngo dokita abashe kuba wenda yaduha isiguro ese kubera icyo akenshi abantu bizera imiti ya gakondo kuruta iya kizungu murakoze cyane
okero ariko urumva ko ibyo ugiyemo atari ibyo twari turimo mu kiganiro twebwe twari mu byo kuronka umwana ku myaka ibyo ubajije ntibijanye n'ikiganiro twari turimo twari mu byo kuronka umwana ku myaka yegeye imbere kombure tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo ariyo miti y'ikirundi canke ikinyarwanda
kubera ko byose byarifatanyije n'ibijyanye na heve nagira ngo umashe kuba amasobanurira wenda
muganga ntiyabyemera arakubwira gatonya ariko tubanze dufate uyu ndi ku murongo wa telefone ubwo uri mu munsi mwiza muri Uganda okelo
murakoze Voice of America
ego Anosiata ikaze na wewe
sabe
ikaze ku ijugi Amerika Anosiata uratwumva
ego ndabumva
ego aho uherereye hama akabazo kawe canke hererana
sabe
ni uherereye he
Nherereye mu Burundi Bujumbura.
Nakabazo canke n'intererano?
Nakabazo.
Duga ku ijambo. Aha mamugambi mbere ko uduga ku ijambo Ganosiata turi muri haut parleur.
Ndije nyine mu cyumba nta utavyumva.
Oya ntacu. Tuvuga ko itelefone yawe iri muri haut parleur kuko amajora tugaruka ko cyane.
Telefone yanjye ntiyumvikana neza nk'inkashize muri haut parleur.
Okay ntacu nta kundi reka twihangane ubaza kukabaza.
Ego none ko mwavuze ngo iyo umukobwa atwaye inda hari afite imyaka mike ndabyibuka neza gusa hari kuri Facebook ntuna bisomye nashaka muntu isiguro ikwiriye ndayimenye neza
umenye neza ikiganiro cyata
menye ukonye ushobora guteba kuronka umwana cyanke bivanye ningira n'ubuzima umuntu aba ari n'isinzi gico bivako
reka dusaba imbabazi muganga mu Burundi nta FM dufise hari habadufatira hagati mwo mubwira muri make insiguro mwari mwaduhaye mu ntango z'ikiganiro
sabwe
Ingisubire nsome kuri Facebook ndari cyo kibazo mare mwabagiye. Oya muri twe ko tubwira muganga muri rusange ushaka kumenya ingaruka zihaba igihe umuntu yibarutse yatebye.
Ego.
Reka muganga kwishura.
Afite imyaka myinshi nyimba afite imyaka myinshi nk'imyaka mike.
Ego.
Twavuze yuko ingaruka ya mbere ni uko umuntu ashobora kwifuza kwibaruka bikanka kubera imbuto ziwe usanga ziriko zirononekara iyo ni ingaruka ya mbere hanyuma ikindi gishoboka ni uko usanga agira ingorane zivuye ku ivunduka ry'amaraso ugasanga afite bijya bya hipertansiyo cyangwa ugasanga bijyanye na bijya bya diyabete bijya asagire gisukari hanyuma ikindi cya gatatu nuko uwo mwana ashobora gusanga afise ingorane basanga samye abyaye umwana adakwije ibihimba bimeze neza ugasanga uwo mwana ntameze neza bose ahanini ni ibyo byo twavuze
ego murakoze cyane muganga Nosiate twamutakaje kuko na telefone we yari imeze nabi murumva ko byari ko birica ikiganiro ariko hari turamwemereye ko tuza kumurondera tukamurungikira ikiganiro cyose akongera gusubira kucumva gikwiye n'abanywanyi bacu bari mu Burundi menshi atubwira ko bibagura gukurikira ibiganiro bivanye n'uko FM zacu zidakora mu gihugu cy'u Burundi muganga tugaruke gato ku kantu mwari muhejeje kuvuga mu kanya turiko turakira Nosiate atubwira turakira Deline muri Mozambique yatubwiye ati yibarutse ase umwana ku myaka 39 munyuma naho uyu mwana wakabafise umwaka umwe n'amezi ane ariko muramubwiye ko niyashaka gusubira yoja kuri abaganga mbega nk'uyu ko yaronse umwanya umwana ku myaka 39 canke abandi babaronka bari muri myaka 38 begereza baje muri iyo myaka mwavuze ko ishobora kubamwo ibibazo murahanura iki ubundi bararindira ya myaka ibiri bavuga ati vyiza wotandukanye abana bafise imyaka ibiri canke bo kwihutira guca bavyara ubwo nyene uwa kabiri mugihe bamukeneye kugira ngo babiruke niyo myaka
ntabwo humiriza tugira yuko umuntu anyarusa cyane icyo tuba tuzi gusa ni uko izo mbanyi zisamuha umuntu akuze ziba zirimo ingorane kurusha umuntu araheza akazikurikira kurusha izindi kubera aba afise ibintu yikeka ko bishobora kuzibangamira cyangwa kubangamira umubyeyi cyangwa bikabangamira umwana icyo uhindura rero ni ijisho riba rikanuye kurusha kuri abo bantu mugabo ntitubabuza kandi turabakira nabo bafite imyaka 44 45 48 turamwakira tukaje tukamukurikira
yego
ihinduka ni ingene bakurikira n'ahandi mbari ugenda nk'uko yasubiza kugenda
ego bundi kenda kuko yategeza kugenda hama kuvyerekana ico kibondo kimaze kuboneka muri iyo myaka yagiye imbere urumva umwana yabonetse kandi umuntu yagize amahirwe yabonetse neza atakibazo mu vyerekeye kurera umwana kumufungurira ya maberebere araba akiboneka uko yaboneka nko ku mwana w'imyaka 20 canke navyo biri muza mubigabanuka amaberebere araba makenya kwera imisemburo yiwe yagabanutse ugasanga umwana ego
araboneka neza mbere nibaza yuko abo bavyeyi bakuze usanga niba barabyaye abandi bafise kahise muri ico gikorwa usanga bazi gufungurira aba bana babo neza kurusha nta ngorane zindi zibaho ku mwana yavutse bamwe kumufungurira no kumurera hanyuma mbere iby'amaberebere byo murazigira n'umwana n'umuntu yagiye mu yaciye n'abahora bonse abuzukuru basiye kuronka baronka batagira abanyi amabere biraguma ameze cyo kimwe nta ngorane n'imwe
yego turafise kandi Daniel ku yundi murongo wa telefone Daniel Kads Dela uratwumva aga telefone kiwe ni gashoboye ko tumugaruka tumugumana ariko turabandanya dukomeze tumurondera hamabazi kibazo muganga yarafise muganga wacu no munsi ariko araduha inyishu kubazo dufise kuvyerekere kuronka umwana ku myaka yagiye imbere akaba ari Gabriel Nahayo Dr Gabriel Nahayo nawe akarangurira imirimo yiwe mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi muganga hari ico umuntu yo kwitwararika mu buto bwiwe kugira ngo naho uwo mwana zo muronka yaratevye ntibizogira ingaruka mbi nyinshi aba mu gufungura haba kungene yitwara kuko tuzi gufungura n'umubiri bijanirana buri gihe
ndetse navuga yuko umuntu yo kwitwararika ibyo ingene azoronduka n'ingene azoronka umwana mugabo umuntu abungabunga amagara yiwe muri rusange bijye babuza yo konona umubiri kunywa urumogi kunywa amatabi kunywa inzoga nyinshi cyangwa ugasanga hariho ibintu bishobora konona umubiri bivuye ku migenzo bijyanye n'ibihimba by'irondoka ugasanga hariho umuntu ashobora kugira indwara z'igisebezi kurusha izindi ibyo nibyo bishobora konona irondoka iyo umuntu ageze mu bigero ahasigaye yitwara nk'uko yitwara abungabunze amagara yiwe nk'uko bisanzwe ageze kurondoka ntagorane nimba nta kintu gitumba ibindi umuntu agira ngo ariko arategura irondoka kibaho kigenda babwiye
murakoze cyane kuri izo nyishu turase na Raymond ku yundi murongo wa telefone Raymond Ikaze
yego
aho uherereye
yewe ndi Bujumbura
kabazo canke intererano
jewe karenga kabazo kuri izi zereke kuri izi zereke kurondoka n'amagara y'abantu ndabona hari igihe bishika iyo umuntu agiye kwibaruka agenda yateze hanyuma agiye yateze arengeje ko iminsi agahita bakamwakira bakoresheje ibyo bamugiriye sigariyenzi hanyuma haheze igihe akaremba nabirabe nk'akarorero ari we umubanyi byashikiye hanyuma bimushikiye baramusubiza kwa muganga bibaza yuko ashobora kuba ari ibintu batizeyo. Barabye basanga ntabwo bashikizeyo, baraheza baramuvura mugabo ntizakirana, arataha muhira akaguma aremba. Rero tena nagira mbaze ko byoshoboka nk'inyishyu cyangwa nk'umuti ashobora kuronka kugira ngo atore mitende kuko abandanya ababara cyane.
Femo, akabazo kawe tugashire mu bindi bibazo tutarimo uno munsi, ariko inyishyu umuganga yatanze ku bibazo bitandukanye nk'ivyo yasavye yuko mwitura muganga. Uzo kwitura muganga rero yegereye akwegereye ngira ngo na Dr. Gabriel Nahayo nawe nyene murashobora kumwitura akabakira, sivyo ga muganga?
Ewe cyane, iyo bagiye bakamupima ubwa mbere niba bitoroshye kuvuga yuko biba bitariho, hari aho usanga ibimenyetso biba bitaratunganuka neza, iyo subira kwa muganga bakamupima naho babona ingorane yariyo, n'ibyo bavuga yuko hari ibintu bitaraho, hari aho bishika kubera abantu bakora mu bitaro byo mu Burundi, mu bitaro si mu Burundi gusa, mbere ni mu bitaro bitandukanye, mugabo usanga n'umuntu akora ihutihuti, bakora adakwiza ibikoresho, hari aho usanga hari ibintu bisigara mu nda birashika, hari isanganya birashika.
Yego, wumvise rero
muze ko aribyo byabaye, yogenda kwa muganga bakarondera ingorane aho iri kandi ndazibaza cyo.
Rero wumvise inyishu ya muganga?
Yego,
urakoze ugira umunsi mwiza Bujumbura.
Murakoze na
Mugisha, ikaze na wewe.
Yego, murakoze.
Aherereye hamuduke ku ijambo.
Merere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Mwanyibutsa insanganyamatsiko mwamuriye ko nari kwibuka neza.
Turava tugusaba kubandanya utwumviriza ku iradiyo kuko umwanya usa nk'uriko uratujana, ubundi turiko turavuga ku byerekeye kuronka umwana ku myaka iri imbere ku bapfasoni no kubashinga. Ntawe ubwira umunsi mwiza.
Yego,
ubwira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Turiko turagaruka ku vyerekeye kuronka ikibondo, kwibaruka umwana ku myaka iri hejuru. Muganga yatubwiye yuko ahandi ubundi birinze biringa imyaka 40 umuntu ari umwigeme, iyo myaka ibiri ko iregera imbere bukebuke. Muganga hari akabazo nari navuze ko nza kubabaza ku vyerekeye ajya ivyajya magi babika, nk'abavyumvise batabimenyere barashobora kubaza ati ayo magi abameze gute mu bisanzwe?
Amagi ni utuntu dutoyi umuntu adashobora kubona n'amaso, mugabo turaboneka. Baraheza tuba dukogwa n'umubiri w'umupfasoni, nituje umuntu umupfasoni akora ku kwezi ku kwezi, baraheza mbere yuko inda itabonetse agashyiza mu gusinyanga. Utwo tuntu rero twebwe duhora ntubona, ntubona two mugabo urabona agasaho kazo niyo uri kurangira ukijya gipima bita ecography uratubona. Iyo rero bagomba kudufata kenshi ntibabigira gutyo, baraheza bagaha imiti myinshi uwo mupfasi ni kugira ngo ntakore kamwe akore twinshi, ugasanga yakoze dutatu tune dutanu, bagaheza rero bagashaba batwara agashinge, urabona utuntu dushobora guca mu rushinge tuba dutunze dusoye, barafata urushinge rero bakaruteramo muri nyagasaho tube tubona muri ecography, kuko nabo nyine baba bariko barakaraba muri ecography, barashyira bagateramo urushinge bagaca bakwega akujya bakwega umuti muri serenge. Bagaheza rero bagashyira bagenda bagashyira bakoza bagakuramo ibitare utubuto bakabishyira ukwabyo, utubuto bakadushyira ukwabyo, bagashyira bashyiramo ibintu by'amazi bitubungabungira ubuzima, hanyuma rero bagafundikira bagashyira babika mu bubiko ahantu hatajya cyane, so murazi ibihimba bijya by'ibice by'umubiri bito bito ubishyize ahantu hakanye cyane biguma kwa kundi, n'imbuto z'umugabo barashobora kuzishyira ahantu hakanye cyane, zikamara nk'imyaka irenga 15, zamaze kuzibona zirenze imyaka 15, upfa kuzikurayo ukazija ahantu zasusurutse adushya zisubira kugenda nk'uko zari zimeze kuri iyo myaka 15.
Murakoze cyane rwose ku izo siguro. Ni ku byerekeye imbuto zibikwa mu ntumbero y'uko umuntu avuga ati naho ndiko ndakura imbuto zanje zizogume zifise itoto. Tose Aster nawe nyine ku murongo wa telefone. Aster ikaze.
Ikaze, murakoze, mwiriwe neza.
Twaramutse kandi turaza no kwirigwa.
Anisisa hanyuma mbo nsisa kabazo kamwe kuko murazi iradio ntivuga iko rimwe rimwe turabakurikirana kuri internet n'ubwo cyakabari kirenga ndabaza kwibyo by'imbutavuze zishobora kubikwa mbe izo mbuto zera inyuma yo kubikwa zirashobora kugira akamaro zikavamo umwana akomesha nka kwizibya ngombwa akabazo na
akabazo yari yakishuye mu ntango yari yabidusiguye ariko kubera kudafite iradio reka akubwire
yego cyane ni nacyo gituma bazibika yaba ta mwana akomeye avamo ntibozibika bazibika kubera iyo bazikuye mu bubikuro bazikuye mu bubiko bakazibikura barashobora kuzikoresha zikava mu mwana akomeye neza
Astera usobanukiwe yego ugira umunsi mwiza
ndasobanukiwe ariko amakirenga ndambe kugira dusore kuvamo wa mwana bazifuza mwa wa mugabo nyine nk'i ba baziha umukenyezi bazishimiye
Boya biva kumbuti zari imbuto z'umugabo barashobora kuziha umufasha nazikeneye bakazimutera hanyuma zigaheza zigakora ibyo birashoboka iyo naho ari umufasha nawe nyine adakeneye ko zirukuzironka muri ubwo buryo barashobora kuzikoresha hanze bakazisukiranya ziri mu kantu kameze nk'akabakure bakazishyira hamwe bagashe bakora umwana bakagukorera hanze haje gatangwe gukure amasaha ya mbere ndabwira nko amasaha 28 cyangwa 36 bagashaka bafata ku kana gato cyane nako nyine kababoneka bakagashyira mu gitereko cy'umufasoni agaheza akagakura nka kugira izindi bazi zikura niko babigira
Esther wasobanukiye
naiso amiko ariko utuba ko tuguma ari kwisho kiganiro ku buryo mwosho wange zavyo byo bari byiza kuko n'ahandi mu mara makenga n'ubwo biruka
reka tuzokwikore kuri muganga Gabriel tongere tumutumire ku vyerekeye ivyo vy'imbuto zibikwa ari vyo vyonyene tuyaga kurakoze cyane Ego, muganga Gabriel nahayo turiko turasa nk'abasozera ikiganiro cacu mwatubwiye ibitari bibike kuvyerekeye haba kuronka umwana ku myaka itaragera haba kuba muronka ku myaka yegeye imbere muri make akajambo mwotekerera abatwumviriza naka
Ego, kino muntu yovuga nuko bishoboka kuko ntibyama bishoboka kandi nta ubigira bishaka nuko umwana yoboneka hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40 kubera urenganye ngaho ari ingorane zikunda kuboneka ubusanye imbanyi rero muri iyo myaka iri itari muri iyo abazi yuko azokenera muganga kurusha no kuvuga yuko yibanda kwa muganga kuko kandi muganga agumamuha amasango gusumba uwundi kubera usanga kenshi bagira ingorane kurusha
hanyuma kubari bamaze gushika muri iyo myaka naho bavuga bati tuzobigenze gute umwana yaranse kuba namuronka bakabakomeza bitura muganga kuko ariho nabatu badije bati none umuntu yoza kumenya gute yuko vyanse kubera imyaka canka afise ikindi kibazo gisanzwe
yego baraza kwa muganga tugeze tugapima
yego
bona batarakwiza iyo myaka ari aho bivyo ingorane umuntu agaheza karaba iyo ngorane mahiri ingorane nyinshi usanga zishobora kuzitorera umuti nizo tudatorera umuti naho hariho bamwe bamwe duhora turumika mu bihugu byo hanze bashobora gukoresha ubwo buhinga twariko turasigura kuko ubwo buhinga natwebwe tuba tuzi nyine gukora ariko ntituba dushobora kubukora kubera ibikoresho cyangwa kubera kubura abantu
mukorana. Murakoze cyane gose muganga Gabriel nahaye kuri kino kiganiro mwahaye ijwi rya Amerika. Tukibutsa yuko musanzwe murangurira imirimo yanyu muri Clinique César iherereye mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Mwanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira muhimba byirondoka no gukurikirana abakenyezi bibungenze. Ijwi rya Amerika ni rya barondera kugira ngo musubire muduhe umuco ku bibazo bitandukanye by'abakunzi bacu muzotwitara.
Murakoze cyane murakoze tuzobitaba cyane kubera namwe muri ko kufacu
ego murakoze turashimiye namwe nshuti bakunzi muri ko murakurikirana kino kiganiro muri sanga cuno munsi mushobora kongera gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Facil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe narinde message muri sanga ino munsi ndayifurize kubandanya muranigwa mu byo murimo byose ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda biraza gukomeza mukanya isa se mugumize ko imirongo ya FM kwa twumva muri FM mu Rwanda batwumva ku mirongo ya shortwave mu Burundi nuko nyene abatwumva muri kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com namwebwe mubandanye mujyohegwa na programme y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yabaye isubizo cyacu
twatanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.